audition avec intention de.
Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naye Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Ikaze mu kiganiro dususuruke. Abo dusurukanye muri iki gitondo mwabonye ijuru ryaho muherereye ritanga umwezi. Namwe turi buze kubana mu masaha ari imbere, reka ngire nti mwirirwanye amahoro n'amagana. Banywanyi rero ba Radio Ijwi rya Amerika n'ingegezo n'icyubahiro bakirije yombi nk'ibisanzwe muri gahunda dusurukeye uyu munsi. Uyu munsi mugiye gukomezanya na Mwiza Nelly.
Bagenzi mwaramutse neza, mwaramutse ahiwanyu. Kaze muri dususuruka y'uno munsi, dususuruka y'uno munsi ibice ni bibiri. Igice cya mbere ndabashikiriza indirimbo zaririmbwe n'abarundi, abanyarwanda n'abakongomani, aho abo bahanzi baririmba ibihugu byabo kuva bironse ntayo yo kwikukira. Ni muri kuno kwezi igihugu cy'u Rwanda n'icy'u Burundi byahimbaje imyaka 60 imaze bikukiye, igihugu cya Congo kikaba cyagihimbaje tariki 30 y'ukwezi kwa gatandatu. Mu gice cya kabiri ndafise umutumire, umwe mu bahanzi b'abarundi baririmbye uciwe u Burundi yitwa Ciza Silvestre. Yararirimbye ururimbo yise Burundi mutima wa Afrika hari mu 83. Araza kutuyagira icatumye ahitamwe kuririmba u Burundi, aho yakuye amajambo meza akomeye, aranavunira akagohe ugwaruka ruririmba ubu ingene bukora kugira indirimbo zabo izite gihe. Mugumane natwe n'igisusuruke. Duhere mu Rwanda, umugwi Impala n'umugwi w'abahanzi b'abanyarwanda ngaha bariko barahayagiza ubwiza bw'u Rwanda muri indirimbo bise Genda Gwandura Inziza.
Oh,
Lesi gabo n'umuhanzi w'umurundi ati imisozi yawe akayaga n'ikiyaga imibande yose ni ntungamagara aho ariko avuga uburundi ni muri indirimbo yise sagamba urundi Kongo yahoze yitwa Zaire umuhanzi King Kester Emenea ati Kongo bo pays
Richesse n'ayant ni en s'en transférer. Ma
Arakoze cyane King Kester Emeneya muri yo ndirimbo. Unacyari kumumbiriza dususuruke kuri radio ijwi rya Amerika. Tubandanye n'indirimbo z'Ikinyarwanda, Ikirundi n'izo muri Kongo zihagize ivyo bihugu. Reka dusubire mu Rwanda. Yitwa Rwanda gwa Kanyarwanda. Ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda Nyangezi Masabo. Aririmba Rwanda inge nari gwiza umviriza.
Rwanda ngobyi yaduhetse. Reka tukuririmbe tukuratira batakuzi uri gitego tuje kuvuge ibigwi uruhame rw'amahanga
ndanga karanga iraririmbira igihugu umugwi ndanga karanga mu Burundi witwa amagaba burasohoye uruvino bise Burundi rukoze mu buhinga bwa none ariko bagatamba intambo z'ikirundi Barakoze cyane umugwi amagaba Koffi Olomide le grand mopao na wenyene yaraha yagije igihugu ciwe Congo muri iyo ndirimbo y'umudiho wa rumba indirimbo yise affaire d'état Congo at work
vamos Congo de l'honneur Congo de la dignité notre Congo oya botika na moto suka soki ya bimi bebe jero Bebe kero, kongole nyoso wani mio, yembe na kongo mboka na yo.
Nibona dumendra dumia. Nibona
dumia.
Nibona dumendra dumia. Yeni mongele chageleni, yeni kuna chageleni. Mbia wara mongele, cheti mtara.
Ma et sa valeur na mongamba pour Congo et Tongama. Vivine Moulika.
nation muto modike me. Thank you. Charles Mouchin Voula, Anthony Fritas, le panaché. Steve Kondé, Texas Katani.
Dusuzubuke reka tujye mu gice cya kabiri cya kino kiganiro nababwiye tugitangura ko mfise umutumire yitwa Cyiza Sylvestre ni murundi w'umuhanzi wo mu myaka 80 yarasohoye mu 83 indirimbo n'ubu gikundwa indirimbo yise Burundi mutima wa Afrika. Cyiza Sylvestre aratuyagira igituma yahisemo kuririmba Burundi aho yakuye amajambo meza rimwe ararabwiye abaririmbyi ubu ingene bokora kugira basohore indirimbo izoguma ikundwa indirimbo idatigihe
kiri mundu ndaguhaye imisozi biyaya n'ibiyaga bigutatse.
Cyiza Sylvestre niteka kuri jewe kubana nawe muri kino giganero dususuruke kuri radio Ijwi rya Amerika ndaguhaye ikaze. Cyiza Sylvestre uraririmbye indirimbo iryoshye cyane indirimbo nibaza ko yahavuye inamurikira n'urundi gwaruka gwaruse vuba wararirimbye Uburundi. Uburundi ntiwayiha titre canke ijambo ry'umutwe ngo Uburundi ucuyita Burundi mutima wa Afrika. Urashobora kutuyagira ingere cyo cyiyumviro cyakujemwo n'ingene iyo ndirimbo wayisohoye naho wakuye amajambo.
Naje muranye yagateka kushobye kupiyaga namwebwe kandi nganira. Sinashatse kuvuga ngo Burundi gusa. Navuze Burundi mutima wa Afrika kuko hari ica bitunye ndabivuga. Uravye aho Burundi werereye ukabona na Afrika ukwimeze. Kuri umuntu arimwe bavuga ko umutima uri bubaho n'uburundi rero ngereranyije ukuntu bizi foroma uravye iforoma y'umutima umeze nka kujya kwa ku Burundi kandi n'ukuri navyumvire kuko mbona ari akantu kaje ngo numva ikumenya igihugu ndeze kugikunda kuko imico yacu imico dufise imico dukoresha akaranga dufise umengo turakisangije ubuntu tugifise umengo nitwe tubwisangije icyo gituma rero navuze ndi Burundi n'umutima wa Afrika. Iyo ndirimbo rero nayigize igihumbi 1983 nagiye muri concours de la chanson ariya mu Kiriri kera bayita kuri Saint-Esprit hanyuma turagira yiganwa n'abandi bacuraranze bari nka 100 cyangwa 100 baracaguramo 50 baracaguramo 30 zigara turi 15 ndagira amahirwe rero nanje barantura ijya ndirimbo ndayigira naritonze kandi ico bita inspiration y'umuririmbyi yaririmba ari ibintu bikuze amwe umugabo kubikuze James gupfa kuririmba nyine ubereze ukaraba uti ndafite uyu mutwe werekana uri mu kintu ugaheze ugagira ikintu gituma gikura ukagura hama rero ukitonda ugatora amajambo aruranye atari guhaba tukana niko tubigenza jewe rero nagize umugisha kumure mu ishure narakunda ibintu byese na poesie rero mu kifaransa cyangwa mu zindi ndimi baragira ibyo bita ibintu bya rime amajambo ajana n'ayandi hajya hereza ugasanga avuga kumwe nk'ubu ko abagira amarapi bakunda kubigira ariko bo ni ukusanga ari ibintu biguma bigenda bisa kwa kundi jewe rero naritoze nijya ndirimbo hanyuma rero nagize umugisha rero banyigisha mu ishuri baravuga bati gitonde ibintu wandika raba ako gakorwa ndakiha nditonda buke buke ndaraba amajambo ajanye yokora nkavuga yuko nze gukunda gushika gupfa nakare umwiza y'umukunzi ramukunda kamwihebera niko byagenze
Burundi mutima wa Afrika turayumvamwo amajambo akomeye n'indirimbo itata igihe nakahe kana kugira binamurikire aba baririmbyo ariko araruka vuba kugira bagire indirimbo zitagira ibihe
kubandi baririndi kumbure baravize gahogo keza ariko hari bamwe gusa bamwe bari bakuye kuza baragira bagurura gatoya kugira amajambo nyine atayo gushobora gutukana kuko kenshi muradonga n'abantu baza nk'iyumuhira bakaza kumbaza nyine no bakosura nk'akantu gasanga cye simira ahantu ku telefone bakamufirma agarenga acambwira ngo banyuma bamuvugira ngo bamufashe ifoto nabi bamubwira nyine ko bagiye kubigira kandi harimo n'amajambo tari bwakosore kashobwa ngo aho nari wagiye ngo yo namenye nkabanza nkaza ngo mukadufasha gukosora haryo shobora gufasha bimwe rero no basaba nyine nabo bagira akantu ko kwigora twese turahanuze rero ikindi naco nashaka gusaba nyine urugwaruka nago ndarabwire batere baje imbere kuko hirya y'ejo nibo kuze baragira ikigirenge mu cacu hanyuma ikindi naco nukumenya gucuranga nabyo si bibi bavuga ngo igikoresho cy'umuziki kiruta ibindi bavuga ko ari umuhogo ariko ushoboye kubuza uruhwa cyangwa umwironge nabyo nakarusha
ndamushimiye cyane Kiza Silvestre ku kanya yadutije ndabashimire bakunzi badusosuruke twari kumwe nitwa Neri Mwiza ndayifurize kwirirwa na mahoro naho utaha